Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza amakuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'iby'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Niteka ntangereje kubana nanga murano makuru makuru mutegurwa n'uruganda rwa yaga y'impunzi yo kumaganekezo ya 10 na 15 tunyandagara n'umwaka mu nimero yacu ya 53 kuri mikoro muteramanye na Jean Maria Carlos Ninazwe nawe Odita Nibizi ari mu buhinga bw'ivyuma twese duti ni musangwe ikaze. Amakuru yacu tuyatangurira mu ikambi ya Rusenda. Uwuserukira umugwi w'igihugu jeje ibibazo by'impunzi mu karere ka Fizi yarakoze ku igenekezo rya 13 myandagaro urugendo rw'akazi mu ikambi mu nzara ya Rusenda. Umushinga manza Jore mu pepe yaraherekejwe mu rugendo n'abakozi babiri bo mu biro byiwe harimo ujejwe gukingira impunzi n'ujejwe mibano. Umubonano umushinga nawe mu pepe yakoranye n'abaserukira impunzi mu kambi Emmanuel Ntirantura mu ijambo ryiwe yarashikirije ibibazo bikuru bihanze impunzi arongoye. Umugunano warushimikiye ku bibazo bitatu bikurikira. Icya mbere ni uko igene impunzi rwose rusha rwo gutembera ikibari urujya n'uruza rw'impunzi mu mapandirere hamwe n'umutekano. Ku kibazo cyo kuronsa impusha zo gutembera zizwe ku izina ry'ikibari itangwa ryazo rigiye gusubira gutangura kuri kwamye nyuma y'ikurwaho ry'ingengo zari zafashwe n'umukuru w'igihugu cya Kongo nyakubahwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo z'ugahagarika ibikorwa bimwe bimwe mu ntumbero yo guhangana n'akaranda ka COVID-19. Ibibari bikabigiye kubandanya bitangwa ku buntu na musante w'ikambi ya Rusenda. Ku bijanye n'uruza rw'impunzi Jore mu pepe aragabisha impunzi zose zitakiba mu ikambi zashizwemo. Ku izo mpunzi zitakiba mu makambi zashizwemo ingingo ruhasha zigiye gufatwa kuri zo. Umugwi wa mbere ukabugizwa n'impunzi ziba mu tundi duce twa Congo Kinshasa bitazwi n'amategeko. Izi mpunzi bikaba bivuga ko zizija mu makambi yazo zije gupokera gusa. Bakaba bagiye guhindurirwa stati bashyirwe mu mpunzi ziba mu bisagara refugee banako n'uturusho twose tugenewe impunzi ziba mu makambi. Umugwa wa kabiri w'impunzi utegekanijwe ko wakwa ubuhungiro ugizwe n'impunzi zipokera zigaca zigenda kwibera mu bindi bihugu harimo n'u Burundi. Mu by'umutekano CNL ihamagarira impunzi z'Abarundi kubumbatira amahoro n'umutekano no gukurikiza amategeko. Impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda twayazi zibona ko iyo ngingo ije hageze kuko ikambi yari igiye gusambuka biturutse ku muzo w'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa M-Pesa mu gutanga imfashanyo.
Ikibazo cy'abapokera bataha uko tubona kirashaka gutera umutekano muke mu nkambi yo mu Rusenda kubera yuko urabona nk'ubu ngubu bazanye uburyo bushasha dupokera mutabura dupokeramo bworoshe kugira umuntu aronke ijya mfashanyo baduhereza ibijyanye n'imifungurire kuko tubara dukoresha carte scope kugira rero iyo carte scope uronka amahera byarinda gusaba yuko uteza guca kuri POS. Umugabo ngubu uburyo batuzanye uburyo bworoshe kugira umuntu aronka amahera umuntu wese ahazogera hari rezo ya Vodacom azoshobora kuronka amafaranga. Tukabona yuko rero bishobora kuzozana ingorane mu nkambi yo mu Rusenda ugasanga impunzi zose ziragiye kuko zizera yuko aho tuzoba zigeza rya Vodacom zitaweza kuzoronka amafaranga ugasanga inkambi zikayigaragara. Bo ingingo yafashwe kubera yuko ari abantu usanga hamwe bari mu Burundi ahandi bakaba bari ngaha mu nkambi yo mu Rusenda. Icyo gituma afashe ingingo yuko umuntu wese ari mu Burundi ategeza kugenjene kwa kubuhungiro kuko uwo muntu ntiyahunze.
Twabibutsa ko igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gicumbikiye impunzi z'Abarundi zirenga gato 47,000. Izi mpunzi zikaba zibarizwa mu makambi impunzi ya Rusenda na Murongwe no mu bigo by'abasaba ubuhungiro bya Mpunge Mpunge Kavimvira na Sange. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru yacu tuyabandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungongi akaburungu info. Kurubuga kwa Facebook ni Ongea. Kuri Twitter ni Ahobaze Ongea Yaga. Na kuri SoundCloud ni Ongea Agakwego Yaga Agakwego Internews.
Impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda zo mu makambi ya Mutenderi na Ruta mu gihugu cya Tanzania n'izina Kivale mu gihugu cy'u Buganda ziratakambira umukuru w'igihugu cy'u Buganda nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni umuhuza mu matati y'Abarundi gukora ibishoboka byose kugira haboneke umwumvikano wa politiki w'ibibazo bihanze u Burundi kugira nabo baronke agatima ko gutahuka. Izi mpunzi zagaragaje icyo gisabo ku igenkerezo rya 12 myandagaro mu ikete yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Buganda Perezida Museveni. Hassan Shabani aradusomera ibiri mu ngo rwandiko.
Muri uru urwandiko iyo misore yahungiye Tanzania na Uganda n'u Rwanda bandikiye umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni bamusaba kwinjira hagati y'ibazo by'u Burundi kugira abitorere umuti kuko n'umuhuza wa karorero kandi akaba yaratoreye inyinshi ibibazo byinshi bya politike mu Burundi ibyo bibazo bikaba byatumye bahunga igihugu cyabo tubibutse ko iryo kete ryasomwe mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mbuzo makungu urwaruka umunsi uhimbazwa mu kwezi k'umunani tariki 12 buri mwaka urwo rwaruka rukaba niho rwasomeye yaberaga guta mu 7 iryo kete bamwereka ibihe byiza yahuje abarundi inyinshi iraboneka bagasaba kandi ko yokongera gukora ibyo akora urwo rwaruka rukaba kandi rwarerekanye yuko ibibazo by'u Burundi rwagize nuko indwa ya CNDD-FDD yahonyoye amasezerano y'amahoro mu mwaka wa 2015 bituma abarundi barenga 1,500 bahunga igihugu
Ndagushimiye Hassan Shabani kuri iyo nkuru wadutohoreje. Tugaruke muri Repubulika ya Ntwaro Rusange ya Kongo. Ishyirahamwe Kimuntu Action Aid yaragarukiye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 Nyandagaro ku bakenyezi n'abigi bateshejwe ibyabo n'intambara bo mu gace ka Marinde. Abakenyezi baronkejwe n'iryo shyirahamwe ibikoresho byo kwifashisha mu gihe bari mu butinyanka. Abakenyezi 47 n'abigeme akaba aribo baronkejwe iyo mfashanyo yari igizwe n'amakotex, uduhuzu two ku munsi, amarenje, akadobo gato, isabune zimota, agapfukamunwa kashine n'amavuta yo
Siga. Umviriza burindwa makuru mushikirizwa n'ugaruka rw'amenyesha makuru mu mugambi gwaruka gw'impunzi z'abarundi mu gushikirizwa inkuru ikiyago no mubano mwiza ku ma radio 10 yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviriza ikiganiro yaga kuri Mama Reji Bukavu Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola ikamanyola. Isange ni kuri Radio Rural de Sange, Ikiriba ni Radio Kiliba Ondes, Uvira ni Radio Message du Peuple, Radio Ngoma ya Amani Yilusenda ni Baraka, Radio Mungano Ifizi, nayo Minembwe ni kuri Radio Tungane.
Tugumye Marinde ishyirahamwe Congo Nouveau et Prospère rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe PAME yaratanze imfashanyo igizwe n'ifu y'ubuye n'amavuta y'amawusa ku bakenyezi bumva n'abafite imanyo muri komini ya Katanga. Imfashanyo yatanzwe ku igenzo rya 14 Nyandagaro ku bakenyezi 475 mu ntumbero yo kugwanya indwara zo gufungura nabi zibonekeza muri ako gace. Turangiriza makuru yacu kuri no nkuru iciye ku masonga. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ziridoga kubwo kubura rezo y'ishyirahamwe ry'itumatumanaho amakuru Vodacom. Ibi biruka mu gihe iryo shyirahamwe riruka guhuma amaso zo mpunzi mu kumba ku munara wayo mu iyo kambi igikorwa tacu camaze kuko ibigwati nka byose byo mu iyo kambi no mu munsi bitagira rezo ya Vodacom. Ingorane nk'izi zirafiswe kandi n'abakongomani baba ku mbuga mukuru wa karere ka Fizi aho bamaze amezi arenga abiri yose atarezo y'ishyirahamwe Orange bafise. Abanyagihugu bose bakaba basaba aya mashyirahamwe kuzamura amarezo yayo muri utwo duce. Inshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana ni kuri iyo nkuru y'amasosiyete Vodacom na Orange. Ndangirije ko amakuru yacu uno munsi mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango gushika here. Yakoze Hassan Shabani yafashije kuyabategurira. Jean Maria Carlosi ni nahagwe na yabashikirije mpagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba. Mbifurije amahoro n'amahonda iraho muba mu bahwe na gahindukira.